iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018, muri studio ya Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fidel Niyongabo, ndamuramukije nanje ndabahikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa.
Twumva ko rero igikwiye atari uguhagarika iyo azana, ahubwo ro kuyikora neza umuhamagaro bakorwa kugira nta numwe ubangamirwa. Ubundi hari nka mikoro ifite ijwi ryirengera rigatuma hari nk'abo bibeza gusinzira cyangwa se kuruhuka, tugasaba ko bikorwa mu ijwi rigera kuri babandi gusaba gukora iryo sengesho kuri uwo musigiti.
Uyo ni Sheikh Soleimani Mbarushimana, umujenama wa Mufti w'u Rwanda, avuga ko ingingo yafashwe na leta y'u Rwanda ku gisagara cha Kigali ikabuza ikoreshwa ry'ivyuma bishobora birungika amajwi kure ibangamiye ukwizera kwabo mu gihe ariko bahamagarira abayoboke babo kuja gusenga. Ni inkuru tubafitiye mu kanya.
Ubwongereza bwatangaje ko bwirukanye aba diplomate b'Uburusiya 23.
Muri Amerika naho abanyeshuri n'abigisha ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano yo kunegura inama nshingamateka ya Amerika, bavuga ko ataco irikirakora mu gukingira umutekano wabo bari ku ishuri.
Perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagiye ku butegetsi mu kwezi guheze, yiyemeje uno munsi wa gatatu kuvyerekeye kunyarutsa igikorwa cyo kwaka amatongo abazungu agahabwa abirabura.
Perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko kuye igihugu ciwe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini, twayabateguriye ikaze mwese.
Amakuru rero avugwa hirya no hino ku isi. Mu Bwongereza ico gihugu catangaje ko cirukanye abaserukira igihugu abadiplomate b'Uburusiya 23, ni nyuma yuko abategetsi b'Uburusiya bihojeje ivyasabwe n'Ubwongereza vyo gusigura kugene ubumara bwakoreshejwe mu gisagara ca Salisbury mu kuroga umurusiya Sergei Skripal yahoze ari umusumyi w'urusaku n'umukobwa wiwe Yulia. Iyo ngingo y'Ubwongereza yo kwishura yatangajwe no munsi wa gatatu n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Umuntu aretse kwirukana abaserukira Uburusiya 23, Ubwongereza bwazibiye amatungo y'abategetsi n'abagwizatunga b'Uburusiya bakorana na leta, bwongera bufata inyubakwa n'ibindi bintu batunze mu gisagara cya Londres. Ubwongereza bwafashe kandi ingingo y'ukwima visa abarusiya bamwe bamwe badomwe ku rutoke. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ariko aremera ibihugu bicuditse n'Ubwongereza gukurikira akarorero k'igihugu ciwe. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko ataruhara murantunga, abategetsi b'Uburusiya bavuga ko ataruhara na rumwe igihugu cabo gifise ku vyerekeye kuroga Sergei Skripal n'umukobwa wiwe Yulia. Bagiriza ahubwo Ubwongereza ko buriko ukokeza urwango ku Burusiya.
Andi naho abanyeshuri n'abigisha ibihumbi n'ibihumbi mu mihingo itandukanye ya Amerika bagize imyerekano yo kunegura nyifato y'inama nshingamateka ya Amerika, ni mu gihe babona ko hatakiriko kirakogwa kubijanye n'ubwicanyi bubandanya kugigwa mu mashure hakoreshejwe inkoho. Iyo myerekano yo guhagarika ibikogwa bakaja mu mayira yatanguye saa ine zo mu gitondo, ikaba yamaze iminota 17. Buri munota warugenewe buri mwana aheruka kwicwa ku ishuri rya Marjorie Stoneman Douglas mu karere ka Parkland muri leta ya Florida. Ubwo bwicanyi buheruka kuba bwabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, umunsi wahariwe abakundana. Abateguye iyo myerekano bavuga ko bari biteze abantu bashika ku 3,000 ku isi yose. Iyo myerekano ni imwe mu yindi itari mike iteguwe kuzoba mu misi iri imbere, harimwo n'izobera hano i Washington DC ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatatu. Iyo myerekano y'i Washington DC biteze ko hazokwitaba abantu 100,000.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Naho ku nkuru yerekeye Afrika, ibitaro bikomeye vya leta mu gihugu ca Zimbabwe vyasubije abagwayi batari bakinyuma uno munsi kwa gatatu. vyitayeho gusa abarembye cyane ni mu gihe kugarariza akazi kw'abaganga gutera gukomera kurushiriza abaganga bagararije akazi mu ntumbero yo kurondera kuremera leta kugira yongereze imishahara yabo hamwe no gutorera inyishu ikibazo c'imiti mu bitaro ukugarariza akazi kw'abaganga kwakwiragiye kuva gutanguye haheze indwi zibiri mu baganga bagitangura umwuga wabo abaganga bamenyesheje ko bazogaruka ku kazi kabo igihe ibibazo byose bizaba byatorewe inyishu uno munsi kwa gatatu abaganga bamaze igihe mu mabanga yabo bifatanije n'abagitangura umwuga wabo mu kugarariza akazi hari amakenga kw'abagwayi bashobora gupfa kubera ukubura abaganga babitaho ingingo y'abaganga yo kugarariza akazi ishobora gutera ikibazo president Emmerson Mnangagwa yashitse ku butegetsi inyuma y'uko Robert Mugabe akuwe ku butegetsi Perezida Mnangagwa yiyemeje kunagura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza imitahe muri Zimbabwe.
Tukiri muri Afrika, ibiro vya ONU bijeje kugateka ka muntu kw'isi bihamagarira igihugu ca Eritrea kurekura buno nyene abanyororo bose bafashwe ikivunga kandi imanza zabo zigacibwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuri uno munsi wa gatatu, umwe mu bategetsi bakuru b'ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu yashikirije icegeranyo c'ukuntu agateka ka muntu kifashe muri ico gihugu. Imyaka inirarenze amashirahamwe mpuzamakungu harimwo Human Rights Watch, Amnesty International bagiriza igihugu cya Eritrea kuba ari kimwe mu bihugu vya mbere ku isi bifise intwaro z'igitugu. Natangaza makuru yigenga rikorera muri ico gihugu abatavuga rumwe na leta kenshi barafatwa bagafungwa. Abakiri bato batari bake barashigwa mu gisirikare ku nguvu imyaka itari mike bamwe bakagereranya ubuzima bwo muri ico gisirikare nk'ubuzima bw'umuja. Kate Gilmore umuyobozi mukuru w'ibiro vya ONU bijejwe gateka ka muntu niwe yashikirije ico cegeranyo casohowe kuri uno munsi wa gatatu akaba yatangaje ko ubuzima bw'abanya Eritrea atantambwe nziza buriko burafata.
Prezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagiye ku butegetsi mu kwezi guheze mu yiyemeje uno munsi kwa gatatu kuvyerekeye kunyarutsa igikorwa cyo kwaka amatongo abazungu agahabwa abirabure. Ikibazo cy'amatongo ni ikibazo kitoroshe muri Afrika y'Epfo, ivyo inyuma y'imyaka 20 nini intwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye muri cyo gihugu. Prezida Ramaphosa yagabishije ku ico kibazo gishobora kugira inkurikizi zikomeye cyane kiretse gitorewe inyishu mu maguru masha. Ramaphosa yabwiye inama nshingamateka k'umuntu afatiye kuri kahise k'igihugu bategerezwa kwihutisha gutunganya gushasha ikibazo c'amatongo. Yamenyesheje ko niyo batatorera inyishu ico kibazo kizoguma kibakurikirana mu myaka amajana n'amajana. Atangaza ko bategerezwa kugitorera inyishu Burundi. Prezida Ramaphosa ariko aremegwa bikomeye n'abirabure batagira amatongo mu gihugu bavuga ko atacahindutse mu gihugu kuva intwaro karyanisha miryango y'abazungu irangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Abazungu baracafise hafi y'ibice 72% kw'ijana vy'amatongo muri Afrika y'Epfo, abirabure aribo benshi mu gihugu bafise ibice 4 gusa kw'ijana vy'ubutaka. Bisekanjwe ko ikibazo cerekeye ubutaka gishimikirwa ko cane mu matora azoba mu mwaka w'2019 muri Afrika y'Epfo.
Dukubitse muri Aziya, Perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje ko kuye igihugu ciwe muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Iyo sentare yari itanguye kwihweza ivyagirizo murantunga bijanye n'ivyaha vyitwoza rya kiremwa muntu vyoba vyarakozwe mu mugambi uheruka gushingwa na leta mu kugwanya ikoreshwa n'igurishwa ry'ibiyayurabwenge mu gihugu. Ibiro vya Perezida Duterte vyasohoye itangazo kuri uno munsi wa gatatu rivuga ko igihugu ciwe kivuye mu masezerano y'i Roma buno nyene. Iyo sentare CPI ikorera irahe mu Buhorande yashinzwe muri 1998. Perezida Duterte avuga kuko gushaka gutohoza ibijanye n'ico gikorwa cyo kufata abakoresha ibiyayurabwenge ari gitero kuri we no kuri leta yiwe kandi ko bigayitse. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 105 n'ibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudukira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse ariyo radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Igisagara cha Kigali chasavye idini ya Kiislamu guhagarika ivyuma bishikana amajwi kure mu gihe bahamagara abayoboke baryo kuja gusenga. Ubuyobozi buvuga ko ivyo vyuma bizana urusaku bikabangamira abanyagihugu. Abayobozi b'idini rya Kiislamu mu Rwanda bo basobanura ko gukuraho ivyo vyuma bibabangamiye cyane ukwemera kwabo, gusa ngo bazoshaka uko bumvikana na leta ku buryo yoborohereza bakagabanya ijwi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi ari Kigali.
Iri jwi rishobora kutazongera kumvikana mu masaha asanzwe abayisilamu baba bari mu gikorwa cyo kujya gusenga nyuma y'icyemezo cyafashwe mu mujyi wa Kigali, ariko gishobora gukwira hose mu gihugu cyo guhagarika indangururamajwi ikoreshwa mu bikorwa byo guhamagarira abayisilamu gusenga. Umuyobozi w'umurenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bwana Havuguzi Gasharire yemeza ko izi ndangururamajwi ziteza urusaku.
Gukomeza rero gukoresha buriya buryo bwa za megafone zubatse hejuru y'imisigiti twasanze nabyo bibiri muri mu cyerekezo kintuza cyo kibitere urusaku. Nabo rero basabwe kandi batubwiye ko ntacyo bibangamiye ho uyu munsi nkaba nabonye batangiye no kubyubahiriza kandi ntibibuza abayoboke babo kugana amasaha yo gusenga kandi kugihe.
Uyu muyobozi avuga ko abayisilamu mu Rwanda bakiri iki cyemezo kandi kitagize icyo kibabangamiraho, ariko mu ijwi ry'umujyanama wa mufti w'u Rwanda Shemba Rushimana Suleimane yabwira ijwi rya Amerika ko iki cyemezo kibangamiye ukwemera kwabo.
Twumva ko rero igikwiye atari uguhagarika iyo azana, ahubwo ari kuyikora neza umuhamagaro bakorwa ku buryo nta n'umwe ubangamirwa. Ubundi hari nka mikoro ifite ijwi ryirengera rigatuma hari nk'abo biza gusinzira cyangwa se kuruhuka, ibyo rwose tugasaba ko bikorwa mu ijwi ryiza rihura rigera kuri ba bandi gusaba gukora iryo sengesho kuri uwo musigiti. Mu byukuri rero ya muhamagaro wari witwa Dana ihamagarira abayisilamu bavuze gusari ushingiye ku kwemera kw'ibanze ry'ukwemera rya Isilamu, kuko n'ubundi uhamagarira abantu kuza gukomeza gusingiza ya mana imwe, gusenga ya mana imwe iruta byose, kubakura muri wa murongo wo gukora ibindi bikorwa bakiberwa igihe cyo gushimira Imana. Ku buryo rero kuba hari uwavuga ati uwo muhamagaro n'uhagarare yaba ahagaritse igikorwa yahagaritse kwemera Imana no kuyihagaciri kw'igihe cyayo.
Uyu muyobozi avuga ko bagiye gushakisha uko bavugana n'abayobozi b'igihugu kandi bizera ko bashobora kumvikana indangururamajwi mu misigiti ntizikurweho, gusa ngo mu gihe bitazakunda bazifashisha ubundi buryo bwo gutumana hagati y'abayisilamu bwabo nubwo byo bemera ko bigoye.
Twasaba ko iziri ya mikoro z'indangururamajwi amajwi agarukira imbere mu rusengero, tukunye dukoresha ubundi buryo bwa kabiri bwo kumenyereza abayisilamu ku gihe cyo gusenga niba kigeze baba bakizi bose bakagira mbere y'igihe. Ku buryo na wa wundi rutegereje ko ari ubwumva ijwi rimuhagararira ngurura ridahari none akabimenya akibwiriza akaza mbere. Uhariho n'iterambere ryabonetse n'ubundi buryo bwa gatatu dukakoresha noneho no mu ikoranabuhanga rihari no mu matelefone, hasigaye hariho uburyo bwo gushyiramo uriya muhamagaro nyiri buri telefone ahari nko kuba zifite akamenya ngo cyagiye kiregereje kuko n'ubundi usohoka mbere y'iminota 15. Dushobora twe gusaba nk'ubuyobozi bukareba nk'imisigiti mikuru iri mu mujyi minini ahenda akaro bakora wa muhamagaro urangura utebangamye ihubuti mutwumvijwe.
Nubwo uyu muyobozi avuga ko umujyi wa Kigali bashobora kuzashakisha ubundi buryo bwo kumenyesha abayisilamu isa yo gusenga, aho mu cyaro bo bemeza ko ibi bizagorana kuko uyu muhamagaro udafasha abayisilamu gusa ahubwo ufasha n'abaturage basanzwe kumenya amasaha aho ageze. Uyu ni Shebizi yaremye Huseni uhagarara abayisilamu mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo.
Abaturage benshi cyane bamenyereye rira jambo azanura muhamagaro azana rwose barakubwira batahubwo mutatubyukije byaba ari ikibazo cyane cyane iwacu mu Nyaruguru dufite imisigiti itandatu. Hari ahantu hagira gutya haba nk'ikibazo nka mikoro ipfuye indangururamajwi ihagaze abaturage bati ese noneho imamu byagenze gute ko ku musigiti tutabonye tubyutse. Burya umunyarwanda ukwiye gukora mu gihugu kitera imbere saa 11 yakaba yabyutse ntabwo yakaba yakiryamye, icyo gihe nicyo azani isohokera. Si nibyo gusa n'andi masaha yandi rero burya abaturage kubera ko badakunze kwambara amasaha agira atya umuhamagaro wasohoka akavuga ati azani irasohotse ubwo nisangahe ikaba bimubwisa twagi wacu ndumva bitazagera ubwo banza ari ikibazo cy'anyarugenge gusa
abatari abayisilamu si kicyemezo bacyakiriye gute abane bamwe baganire n'ijwi rya Amerika
nago bishobora kubangamira abaturage iyo bangamye abaturage bari kubivuga bakigaragambye abaturage nabo bari igaragambya nk'abantu tuzasangiye imyemerere nago bigaragambye benshi bavuga ko iriya zana ibabyura bakajya mu mirimo yabo kare
ikibazo cy'ambere byari bibangamye abaturage niba byari bibangamye abaturage ni ngombwa kubihagarika ariko bibaye bitari ngombwa bitari bibangamye abaturage ntago byaba ikibazo mu kuba babihagarika
icyemezo cyo gufunga isengero zitubahirije ibisabwa kigiye kubara hafi ukwezi gitangijwe cyane cyane mu mujyi wa Kigali ubu kikaba kimaze gukwira mu gihugu hose ku buryo insengero zirenga 300 zimaze gufungwa bivugwa ko ziba zitubahirijwe ibisabwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta Kaboyi tukiringaho mu Rwanda Leta iratangaza ko igiye gufasha abanyagihugu koronka ivyuma bikingira abantu inkuba ni kunyubakwa zihuriramwe abantu benshi ni mu gihe hijya no hino mu Rwanda habandanya kumvikana kuboneka abantu bahitanwa n'inkuba mugenzi wacu Eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri inkuru
agize byago muri iki kiza cyaje cy'inkuba nabo nabana bawe turakwereka bo basize bagifite ibikomere abari gukomeza kubomora wogukangwa bibi satana teza wowe utegeka inkuba ni utegeka byose twashize mu biganza cyangwa kugira ngo komeze kubarinda
umuvuga butumwa mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda mu murenge wa Nyabimata araragiza imana imbaga muri ibi bihe bitoroshye mu gace kibasiwe n'ibiza bishingiye ku nkuba ni mu gihe hagati ya tariki 9 n'10 z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka 2018 inkuba yahitanye abantu 18 muri uyu murenge wa Nyabimata Kuri uyu wa gatatu ministeri ifite ibiza mu nshingano n'abandi bategetsi barimo n'inzego z'umutekano bari bagiye gufata mu mugongo abasizwe iheruheru n'ibibiza ubutegetsi burasaba abaturage gukora ibishoboka byose mu bihe by'imvura bakitwararika kugira ngo n'abasigaye birinde guhura n'ibibazo by'inkuba burasaba mbere na mbere kugira imirinda nkuba cyane ku nyubako zihuriraho abantu benshi nko ku nsengero amashuri n'ahandi Hari n'ibindi ubutegetsi bubasaba bimwe muri byo turabibwirwa na Bwana Alphonse Hishamunda umukozi wa ministeri ifite biza mu nshingano.
Ari abafundi bari kubaka ari abandi bantu kwirinda gutwara ibyuma bitandukanye yemwe harimo n'iyi mitaka twitwikiriye. Imitaka twitwikiriye ndimo rero byinshi ifite utwuma dusongoye hejuru. Turi atwuma rero burya ya amashanyarazi yamanuka nayo biterwa n'aho yamanukiye ushobora kugira ibyago akamanukira hahanduri. Kandi kakuma gatwara amashanyarazi rwose aho bishoboka hari indi mitaka nagiye mbona itadufite twayikoresha aho bidashoboka twashaka abantu bafite ubuhanga mukora bashyiraho twa plastic
icyakora ibyo kubaka bifashishije imirinda nkuba nk'ahantu hahurira abantu benshi leta y'u Rwanda nayo yemera ko bigoranye cyane nk'abaturage bigaragara ko bagikenye Umurinda nkuba umwe uhagaze kuri miliyoni 7 z'amafaranga w'amake n'ibihumbi 500 ari nayo mpamvu leta ivuga ko igomba kugira ikikora igafasha abaturage cyane ku nyubako zihuriraho abantu benshi Madame Olivier Mukabaramba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu
ariko twabonye bihenda guhera kuri miliyoni 7 urumva nta muturage wabona ariko leta izakora uko ishoboye ku buryo yashyira imirinda nkuba ahantu hari hahurira abantu benshi kandi tubona inkuba ariho zikunze gukubita nk'urugero rwose nk'ubu raporo twabonye muri Midimari nuko ikarongi hamaze kujya imirinda nkuba ibiri yongeye ihenda kandi irinda ahantu hanini ariko umwaka wose nta hantu inkuba yakubise tukumva rero uduce tw'u Rwanda turimo kugaragaramo inkuba nyinshi cyane cyane n'ahangaha Nyaruguru leta yagombye kugira ikikora kugira ngo irinde abaturage n'icyo dushinzwe
abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika Inyabimata bagaragaje ko bigoye kwigondera imirinda nkuba amaso baracyayahanze kuri leta
cyaracimfashanye nabo bundi nabutwebwe nayo twabona ari ubukene ku buryo bidashoboka abaturage ntabwo babyikorera keretse leta biteye inkunga
iyo kuba nkuba twayiboneje twebwe ntitwayibona nayo twakwibona pe nabo bundi abandiho bafite gahunda mbese ni nka leta nyine kuko yambonaho yabimanikaga ku nzu bikabaho nyine biba yahagiye naye ndaye twemwe naye twakwibona ubu Imana izabihagaritse azabakiriho
nenda nkubagaze w'ingenzi rero uko umuntu abona uko akora akabaho akabona kwirinda gupfa
uti
nuko wabona ibintu ukora tugaguteza imbere niyo wapfa wariye nabi uwo murinda nkuba ukazaza wawirinda n'umuntu wabonye ibintu ibikorwa by'iterambere wabigezeho
urabihuza ute se ni ubukene uravuga iki
ubukene bwo burahari kuko nta muntu utuye mu nzu itari rya 40,000 wagura umurinda nkuba w'5,500 nkuba ntabwo byakunda
imibare igaragaza ko kuva mu kwezi kwa 2018 kugeza ubu mu ntara y'amajyepfo gusa hamaze gupfa abantu 21 bishwe n'inkuba ni mu gihe mu gihugu hose kuva 2017 kugeza ubu hamaze gupfa abantu 49 bishwe n'inkuba leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye inyigo y'uburyo yafasha abaturage kwirinda inkuba cyanahurira abantu benshi ariko ntigaragaza igihe cya nyacyo igikorwa kizatangira n'ingengo y'imari zakigendaho kuri aba basizwe iheruheru n'inkuba Nyaruguru leta yabageneye ubufasha bw'amafaranga tutabashije kumenya umubare kuri buri munyamuryango uretse wa 18 bapfuye inkuba bakubitiye mu rusengero Nyaruguru hari abandi 140 yakomerekeje aho bagira ubusajwi rya Amerika Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi abayobozi b'amashuri yaba ayisumbuye canke matomato barashima ingingo y'ubushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi yo gusubira kuririmba ururirimbo rw'igihugu ni nyuma y'imyaka irenga 10 ubwo ruririmbo rutakiririmbwa ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Imbere yuko umwaka umurangira umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi kuduza ibendera ry'igihugu bariko baririmba ururimbo rw'igihugu mu mashure y'abayintango canka yisumbuye ya mwamwe byarahagaze ubushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi guherutse gusohora urwandiko rukosora ivyabaye ubwo nago rwarungikiwe abajejwe indero n'inyigisho gushika ku rwego rw'amakomine Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje avuga igituma hafashwe iyo ngingo yo gusubira ku mugenzo wa kera
kuhayagiza gihugu cyacu tubikesheje mu kuririmba rya ruririmbo urundi bwacu no kubahiriza ibendera ry'igihugu kirangandi bwarasohoye kwandika rusaba ko amashuri umugenzi wa ugaruka si ukuvuga ko wari wazimanganye nuko mu mashuri atari make hari yatangwe kuboneka kudebukigwa kuko hari amashuri me atari make yarasanzwe yarabandanije
igituma uwo mugirwa wa kera wari warahebwe kwabaye ugutahura nabi ingingo ya leta nk'uko Transition Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yabigwijwe rya Amerika avuga ko icifuzo cari kwibendera ry'igihugu riguma rimanitse nk'uko biri mu bindi bihugu agasigura ko leta ya CNDD-FDD itemera ingene mu gitondo ryaduzwa ku mugoroba rikamanurwa rigashirwa mu bubiko uwavugira ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akavuga ko uko kwari kubika ukwikukira ku Burundi mu bubati ivyo umugambwe CNDD-FDD dutemera abayobozi b'amashure y'abayintango canka yisumbuye bavuga ko iyo ngingo nshikiranganje ije hageze basigura ko akaranga mutima ko gukunda igihugu kugwaruka kari ko karatituka abo batashimye guhamajwe ijwi rya Amerika bongera koko abarerwa batari bagishobora kwandika canke ngo baririmbe ururirimbo ruhagiza intaye kwikukira ku gihugu cabo uretse kwabarerwa basa n'abariko baribagira ururirimbo ruhagiza intaye kwikukira ku gihugu cabo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero amakaminuza n'ubushakashatsi avuga irindi hangiro
hanyuma rero kindi twomenyesha nuko ibi bintu biri mu mugambi wagutse w'igihugu umugambi wo gutanga inyigisho zo gukundisha igihugu n'uwo mugambi rero ubushikiranganje murazi ko bujejwe indero y'urwaruka indero tiza kuva hasi rero n'ibintu byumvikana ko ubushikiranganje buca buhimiriza abo bana bamenye hakiri kare ibimenyetso by'igihugu babyubahe babyubahirize harimo rero urwo ruririmbo ruhayagize igihugu n'ibendera ry'igihugu
iruhande y'urwo ruririmbo rw'igihugu ruhagize kwikukira ku Burundi hanaririmbwa mu mashure ururimbo rwo guhayagiza umuryango wa Afrika y'ubuseruko benshi bibaza nimba kuririmba izo ndiririmbo zibiri imbere yuko ivyigwa bitangura canke inyuma y'ivyigwa yo bari itegeko Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero atanga umuco
nibaza ko ivyo twobitandukanye kuko ibijanye n'ururimbo ruhayagize igihugu cacu ni itegeko ariko nkuko igihugu cacu kiri no mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka EAC tujya ruririmbo ruhayagiza ako karere n'ururimbo rushobora gufasha abana kugira ngo bumve yuko turi muri uwo muryango kuko ubundi uri kurabyumva umengo ni ibintu bikoregwa hejuru gusa ariko abo bana bakura bazi yuko ari abarundi bwa mbere mugabo basangiye n'undi muryango
naho bavugira ubushikiranganji bw'indero avuga uko bamwe mu bayobozi b'amashure babwiye ijwi rya Amerika ko umushikiranganji ajejwe injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nabo nyine yabateye akamo bavuga ko yabasabye kwigisha ubwo ruririmbo kandi ko rutegerezwa kuririmbwa igihe cyose bikenewe Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru twabwiye avugwa hirya no hino ku isi Fidel.
Urakoze Oriane twabwiye ku Bwongereza bwatangaje kubwirukanye abadiplomate 23 bigiye guca Burusiya. Ni nyuma ko abategetsi b'u Burusiya bihojeje ibyasabwe n'Ubwongereza byo gusigura kugene ubumara bwakoreshejwe mu gisagara cya Salisbury mu kuroga umurusiya Sergei Skripal yahoze ari umusomyi w'urusaku n'umukobwa wiwe Yuria. Iyo ngingo y'Ubwongereza yo kwishyura yatangajwe uno munsi wa gatatu n'umushikiranganji wa mbere Theresa May.
Twabwiye kandi ko perezida wa Philippines Rodrigo Duterte yatangaje kuri uyu wa gatatu yuko akuye igihugu ciwe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo sentare yari itanguye kwihweza ivyagirizo bijanye n'uko hoba harabaye ihohoterwa rya kiremwa muntu mu mugambi wa leta wo kugwanya ibiyayurabwenge muri ico gihugu.
Ku vyerekeye Afrika twabwiye ko ibitaro bikomeye vya leta muri Zimbabwe vyasubije abarwayi batari bake inyuma no munsi wa gatatu vyitayeho gusa abarembye cyane ni mu gihe ukugarariza akazi kw'abaganga gutera gukomera kurushiriza muri ico gihugu.
Twabwiye kandi ko ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu ku isi bihamagarira igihugu cya Eritrea kurekura buno nyene abanyororo bose bafashwe ikivunga kandi imanza zabo zigacibwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuri uno munsi wa gatatu umwe mu bategetsi bakuru ba ONU bajejwe agateka ka muntu yashikirije ico cegeranyo kukuntu igihugu cifashe cya Eritrea.
Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagiye ku butegetsi mu kwezi guheze yiyemeje uno munsi wa gatatu kuvyereke kunyarutse igikorwa cyo kwaka amatongo abazungu agahabwa abirabure. Ikibazo c'amatongo ni ikibazo kitoroshe muri Afrika y'Epfo ivyo inyuma y'imyaka 24 intwaro karyanisha miryango ya apartheid irangiye muri ico gihugu.
Twabwiye kandi ko abanyeshure n'abigisha ibihumbi n'ibihumbi mu mihingo itandukanye ya Amerika bagize imyerekano yo kunegura inyimfato y'inama nshingamateka ya Amerika ni mu gihe babona ko atakiri ko kirakogwa kubijanye n'ubwicanyi bubandanya kugigwa mu mashure hakoreshejwe inkoho. Iyo myerekano yo guhagarika ibikogwa bakaja mu mayira yatanguye ine zo mu gitondo ikaba yamaze iminota 17. Iyo minota ikaba yaserukiye umunota umwe umwana umwe yayishwe ku ishure rya Marjorie Stoneman Douglas muri Florida mu kwezi guheze.
Umuryango w'ibihugu by'Iburaya wagabishije no munsi wa gatatu bihugu byo muri Afrika n'ibindi bihugu ko bizogora abanyagihugu bavyo kuronka visa no kuja mu karere k'Iburaya. Ivyo ni mu gihe ivyo bihugu vyo kwanka kwakira bimukira baje bava mu bihugu.
Aho ni naho rero duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio gatanu i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fideni Yongabo. Tubashimira rero kuba mwa duteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu bikwirikira. Mukurindira mugire ibihe byiza.